Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, niyadirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo muri uyu mwanya.
Mu Burundi hizijwe umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi.
Umuti nyamukuru kugira ngo umwe bukomere ngukomeza intwaro ya demokrasi, bose bakayemera ikagendera ku mategeko ku mabwirizwa abantu bose bumva bumvikanye kandi bemera bagasomera.
Uwo ni Sylvestre Nibantunganya wigeze kuyobora Uburundi.
Papa Francisco yahimbaje imisa ku mugwa mukuru wa Emirati Arabi ni Abu Dhabi uno munsi wa kabiri, ni mu gihe arangije urugendo rw'igihe gitoyi ruzokwibukwa muri ico gihugu.
Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arageza ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze ku Banyamerika. Ni ku nshuro ya kabiri agiye kubikora kuva towe.
Leta ya Centrafrique giranye amasezerano n'imigwi yitwaje ibigwanisho 14 nyuma kiringo kirenga indwi c'ibiganiro ku mugwa mukuru w'igihugu ca Sudan, Khartoum. Aya makuru hamwe n'ari tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido rya makuru yo hirya no hino tubafitiye, Papa Francisco yahimbaje imisa ku mugwa mukuru wa Emirati Arabi ni Abu Dhabi, ni mu gihe arangije urugendo rw'igihe gitoyi ruzokwibukwa muri ico gihugu. Iyo misa yitabwe n'abantu bagera ku 135,000 mu kibuga c'inkino citwa Zayed ku mugwa mukuru Abu Dhabi. Abantu bamwe bavuga ko iyo yari misa yarikomeye cyane y'abakristo ibaye ku mugaragaro mu kigobe c'abarabu. Imbere iyo misa, Papa Francisco yazungurutse ikibuga yabereyemwo ari mu modoka yakorewewe bwite. Yaramukije abari bitavye iyo misa mu gihe nabo bishuye n'indirimbo zo kumuhayagiza. Ku munsi wa mbere, Papa Francisco yasavye ko intambara zi mu karere ko museruko bwo hagati zirangira, cane cane intambara zo mu bihugu vya Yemen, Siria, Iraq na Libya. Ivyo Papa Francisco bitangaje mu nama yari yahuje abaserukira amadini atandukanye. Nibwo rugendo rwa mbere umupapa agize mu kigobe c'abarabu. Umugano wa nyiringoma wa Emirati Arabi ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ari mu bakiye papa mu kirimba ciwe mu birori vyabaye mu gitondo co ku munsi wa mbere. Ekleziya Katolika ivuga ko hari abakatolika bagera ku miliyoni muri Emirati Arabi, ni benshi muri bo bava mu bihugu vya Philippines n'Ubuhindi, aho baseze imiryango yabo mu kuza kurondera akazi muri ico gihugu.
Kuri uyu wa kabiri, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze. Ni ku nshuro ya kabiri Perezida Trump agiye kubikora kuva towe. Iri jambo ararivugira mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi iteranye. Insanganyamatsiko y'ijambo rye ni uguhitamo ubuzima buhebuje. Amakuru dukesha umuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko iryo jambo riri bwibande ku kibazo cy'abimukira n'umutekano ku mipaka, guha agaciro imirimo ikorerwa muri Amerika n'abayikora, kugabanya ibiciro by'imiti no guhagarika ibyo yise intambara zihoraho. Iryo jambo ararivuga nyuma y'igihe gito ishyaka rye ry'abarepubulika ritakaje ubwiganze mu mutwe w'abadepite. Iri jambo yagombaga kurivuga tariki ya 29 y'ukwezi kwa mbere, ariko aza gusabwa n'umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi kurisubika, kuko hari imwe mu mirimo ya leta yari imaze igihe ifunze kubera kutumvikana ku ngengo y'imari ya leta. Uwo muyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko ijambo rya Perezida Trump rizakumvikanamo ubutumwa buhamagarira ubumwe kandi butanga icyizere. Stacey Abrams wigeze kwiyamamariza kuyobora leta ya Georgia ni we uri busubize ijambo rya Perezida Trump mu izina ry'abademokrati. Muraza kubikurikira uko byakabaye tubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu, guhera isaa 10 za mu gitondo ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Leta ya Santrafrika yagiranye amasezerano n'imigwi yitwaje ibigwanisho 14 n'inyuma y'ikiringo kirenga indwi cy'ibiganiro ku mugwa mukuru w'igihe cya Sudan Khartoum. Perezida wa Santrafrika Faustin Archange Touadera yitavye uno munsi kwa kabiri birori byo gutera igikomo kuri aya masezerano ku mugwa mukuru wa Sudan Khartoum kumwe na mugenzi we wa Sudan Perezida Omar al-Bashir n'userukira umuryango w'ibihugu vya Afrika. Ayo masezerano atanga icizere ku gihugu cha Santrafrika cyasinzikajwe n'ubukene kitagira umuhora kwibahari kandi aho intambara zifatiye ku madini n'ubwoko zabandanije kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 abandi bihumbi n'ibihumbi barishwe mu gihe abandi bihumbi amajana n'amajana bavuye mu zabo. Nta byinshi byatangajwe ku masezerano yatewe ku igikumi no munsi wa kabiri yamara itangazamakuru rya leta muri Sudani imenyesha ko ashimikiye ku byerekeye gusangira ubutegetsi hamwe n'ubutungane bw'inyuma y'intambara.
Abatalibani muri Afghanistani bavuze ko bishe abasirikare ba leta 40 mu bitero bitandukanye bagabye mu majyaruguru y'igihugu. Ibyo bivuze mu gihe Moscow mu Burusiya hatangiye ibiganiro bihuza abanyafghanistani bigamije gushakira hamwe umuti w'ibibazo bya politike biri muri icyo gihugu. Igitero cyahitanye abantu benshi cyabereye hafi y'umujyi wa Kunduz. Umuyobozi wungirije wa njyanama y'intara ya Kunduz, Safiul Amir, yabwiye itangazamakuru ko icyo gitero cyahitanye abasirikare 25 n'abapolisi 3. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo yemeje amakuru icyo gitero, avuga ko igisirikare nacyo cyishe abarwanyi 22 b'abatalibani. Nubwo ari gake leta itangaza amakuru y'imirwano, Perezida Ashraf Ghani mu kwezi gushize yavuze ko leta imaze gutakaza abasirikare hafi 45,000 kuva agiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2014. Hagati aho i Moscow mu Burusiya, abatalibani bari mu biganiro n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo biganiro leta itabiha agaciro.
Naho muri Zimbabwe abarimu bo mu mashure ya leta bavuga ko bariko bategwa ubwoba mu gihe bariko bagerageza gutanguza imyerekano mu gihugu cyose isaba kuronswa imishahara myiza kurushiriza. Bamwe mu barimu bigisha mu bisagara babwiye torokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko igipolisi kigwanya imigumuko gicungeye amashuri ni mu gihe abajejwe kugenzura kugena abarimu b'amashure ya leta bakora bariko bazunguruka mu mashure kugira barabe abarimu bitavye akazi kabo. Bamwe mu barimu bo mu bice byo hagati mu gihugu bavuga ko abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi muri Zimbabwe za NPF bashizeho amakambi ku mashure yabo mu byo babona ko biri mu ntumbero yo kubatera ubwoba. Umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarimu Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Raymond Majongwe, yemeje ko yaronse amakuru yiterabwoba ku barimu w'amashure ya leta. Barimu w'amashure ya leta muri Zimbabwe bavuga ko umushahara wabo ku kwezi muri iki gihe ari dolari ijana, ko ayo mafaranga ari hasi cyane ku buryo adahagije kugira bashobore gushikira ukundi kwezi. Leta ya Zimbabwe ivuga ko idashobora kubahiriza imishahara isabwa n'abarimu b'amashure ya leta.
Ubushinjacyaha mu gihugu cy'Ubufaransa bwatangaje ko bwataye muri yombi umugore bukeka gutwika igorofa abantu bacumbitsemo mu mujyi wa Paris. Uwo muriro wahitanye abantu 8 ukomeretsa abandi 30. Umushinjacyaha w'i Paris Remy Heights yavuze ko bakomeje guhata uwo mugore ibibazo. Yavuze ko uwo mugore yafatiwe hafi iyo nzu. Abayobozi kandi bavuga ko abarokotse benshi bagiye basimbuka banyuze mu madirisha ubwo abazimya umuriro barimo barwana no kuwuzimya. Amakuru dukesha ibiro ntara makuru by'Abanyamerika Associated Press avuga ko uwo mugore w'imyaka 40 asanganywe ikibazo cy'indwara yo mu mutwe. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Emmanuel Macron yagaragaje ko yifatanyije n'ababuze abantu.
Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ku nshuro ya 28 mu Burundi hizijwe umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi. Uwo munsi ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu mujyi wa Gitega mu muhango wayobowe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Ubwo n'uyu mbogo bw'abarundi ngo ariko basamiranira ku kibuga cy'umupira titiri ingoma mu gisagara cha Gitega ahabereye ibirori byo kwibuka imyaka 28 heze hemejwe amasezerano y'umwe bw'abarundi ivyo birori byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza byatangujwe no gushira ingori z'amashugwe n'inzego zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu ku cibutso cy'umwe bw'abarundi mu gisagara cha Gitega umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yibukije ko umwe bw'abarundi bwamyeho kuva kera narindi Perezida Nkurunziza yavuze ko amazimwe y'amacakubiri yazanywe nabo yita abakoloni ndetse n'abadoma ku rutoki
abakoloni bamaze kubona ko byabataye kuwa amazi baciye bahindura umukenyuro batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo abarundi bararema kandi bararemendanya amazimwe yuzuye umwijima n'umuzimagiza bacanishamwo bene mugabo umwe bisunza amacakubiri y'ubwoko yamomekerano ako kabi na kabi bibyari mu maraso y'abakoloni kuko iwabo amacakubiri n'urwango byari gitero cyitabirizo akarorero ni nko mu mubiri amacakubiri yiraye akabari no kandi baje gutwara Burundi nk'abakoloni
naho ibwirizwa shingiro riherutse guhinyanyugwa zimwe mu ngingo zari mu masezerano ya Arusha zigateshwa agaciro Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano ya Arusha ari amasezerano yaje gusanasana ubumwe bwari bwahungabanye hagati y'abarundi
amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano yo berekana intambara Burundi yaje kunywanisha abarundi abahoze bagwana munda intambwe zose zitekanijwe muri ayo masezerano twarazishyitse ko inzego zose zitekanywa n'ayo masezerano ziri ku kivi atanu makumiriwe
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye bimwe mu bihugu n'amashirahamwe vyagumye bifasha u Burundi igihe hari abandi bari babuhaye umugongo acasaba ababanyi n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi
Twadutera kamo rero n'ibindi bihugu bashaka gushikira mu iterambere bagende no munsi n'abo ni munsi mukuru turabatuye yuko abantu twafashe ingingo ko tubaye umwe nabo basigara inyuma tube umwe kuko turakeneraniye turi magiraniye babere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu babere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu n'ababanyi kandi tube umwaka wo gukomeza ubumwe hagati n'amahanga turashimiye cyane n'ibanki ya Afurika y'iterambere badushyigikira mu migambi myinshi mu burimyi mu bworozi mu nyubako amabara meza n'ibindi
abicishije migani itandukanye yagize ico avuga ku barundi baba hanze y'igihugu aho yavuze ko batukisha igihugu
abarundi bataye akaranga n'akaranga mutima mu kuvuga nabi no kwambika ibara igihugu cabo na cane cane abacumbize mu bihugu by'abakoloni tubasaba gukubitiza gatima mpembero bazirikane ko atawuteribuye aho yateretse igisabo kandi byibuke ko akabande kabaye imanga kataba indagiro twirinde gutetereza no guhemukira ababuturaze twirinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo niyuba kurundi twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava amahanga dushime twongere dushigikire yacu
kubijyanye n'umuzo w'umugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega naho nyene yagize ica avuga cahimbaye abanyagitega gusumba ibindi
mu mateka y'igihugu y'abasoko n'abasokuruza umugwa w'urundi wa politike wakunda kuri ngaho mishunga y'Gitega no micungano yabo murangira mwaratangiye kutishimira ariko no muntu uje kwishima mishima meze rwose kuko tuzanye kandi ubukene kwamirisha ko nabya bwirizwa gishira umugwa mukuru wa politike ko turayitwite igikumu
Ivyo birori bikaba byari byitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'iterambere ya Afurika BAD n'abandi Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel d'Antoine tukivuga ku bijanye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi arabasanga inzira ikiri ndende ku nye politike kugera ku bumwe nyabwo bari mwose Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuyobora Burundi bwiganiro yahayemo kanya mugenzi wacu Diane Nini nahazwe Sylvestre Ntibantunganya yahoze ayoboye Burundi arashima ibimaze kugegwako
ubu mu Burundi ubwoko urya bavuga bw'abatutsi bw'abatwa abantu barabuvuga amenya ugasanga nawe wibabaje hirya no hino no kubwira yuko hari intambwe yatewe kubwa mbere hoho icyo kibazo abantu bubahutse n'ubahuka bakakivuga ariko si kuvuga yuko cyaherengeteye habanamba na cyane cyane wumvise ibyo nyene abarundi batubwira bati ni kibazo cy'abaharanira ubutegetsi bamwe bashaka kugumako abandi bashaka kugushikira aho n'ushobora ibyangenerwa kugira ngo ico kibazo gitore inyishu nziza zishimishije aha gace bijana rero nuko ubutegetsi bw'igihugu butunganywa ingene abantu bushikira ukamenya yuko iyo ufikiriye ubutegetsi utabushikira kugira ngo wirawe wenyene ubushikira kuko ugiye kuba umusuku w'abantu umusuku w'abarundi hamukamenya yuko abo bahagushize bafise uburenganzira bwo kuzabarabaza bati bigeze he ashobora kuba hari imigambi ikomeye gusumbya ku bya biri kera ngambwe umwe ari nyinshi bwo gasanga ashobora kuba umugambi umugira uti zose nigarurira kuri jewe numvise n'umunsi wasabye mu gisabisho yavuze ati mana uturinde amacakubiri hamara ashiramo ati n'amacakubiri y'amadini urumva ashobora kuza byinshi tuvuga yuko rero icyo kibazo umuntu atigeze kwamarikanuye kugira ntihagire na kimwe kiza gitosekaza ubwo bumwe
ubwo tugiye muri ivyo vy'imigambwe tukaja no muri ivyo vy'amadini ntiduhava dusanga turi ko tuja muri demokarasi n'ubumwe ga perezida
erega nico kibazo kihari jewe nari muri urya mugu wategura icyo ducumuzwa rero nayikubwiye warabona yuko ikibazo ari kibazo c'ubutegetsi ingene bushikirwa n'ingene bukoreshwa kuko uzobaze n'ahandi ngaha mu gihugu ana hamwe uzosanga hari intara nimwe hari umutumba numwe hari komine nimwe abarundi muri birya byamako twavuga abahutse n'abatutsi hari wabyutse mu gitondo gihe kimwe akagenda ngo ngiye gutaka akagenda ngo ngiye kwica naka akagiye gutura tuzanaka byama biza bivuye baharanira ubutegetsi ngahi Bujumbura urashobora gufata ibyabaye mu 1935 byavuye mu guharanira ubutegetsi byashitse mu 1922 byari mu guharanira ubutegetsi urashobora gufata ibyashitse mu 1993 byari mu guharanira ubutegetsi niho rero ubona yuko burya barundi n'ibihenze bavuze ibyo barundi duteza kwicarira cyane ingene ubutegetsi bushikirwa bugakoreshwa ku neza ya bose iyo utwaye nabi ukashaka kugenda udakurikiza amabwirizwa abantu bagenderako uri ku butegetsi uri ubushaka ushusanga inyuma haragati yo kujya kurondera abagushigikira ufatiye ku kari kamwe kamwana wa mama ushingira ku migambwe ushingira kuri ibyo twita ubwoko ushingira ku madini ushingira hehe nico gituma buriya umuti nyamukuru kugira ngo umwe bukomere no gukomeza intwaro ya demokrasi bose bakayemera ikagendera ku mategeko ku mabwirizwa abantu bose bumva bumvikanye kandi bemera bagasonera aho uzosanga atakibazo cyongeye kuba mu Burundi gishingiye kuryo twita ubumwe bw'abarundi
hama tuvuye muri abo banyepolitike muvuga bashaka kuja ku butegetsi canke ntibashake kubuhana hana tukaja manyagihugu murashimishwa nkamwe bwe mwari muri uwo murugo wateguye ubumwe bw'abarundi murashimishura ingene umunyagihugu hasi ariko arafumbatira ubwo bumwe n'ingene bwibonekeza manyagihugu bato bato
bagiye bavuga ngo harabaye ko habaye ingorane kuva mu 2015 uzora mu gihugu hagati usanga abanyagihugu bagiye bifata ugasanga ingorane ziguma ziri muri babanyapolitike nyene nta munyagihugu uzosanga ari wagenda kugira bunaka ndamwanka kubera iki haba namba
ko mumvaga perezida ku ruhande go rw'abanyagihugu aramarame abanyepolitike bobo akaguhemwa bavunira no munsi nyuma y'imyaka 78 kugira ngo byose bigende neza nk'uko mwari mwarabiteguye kubakaye
akaguhe nibyo abantu bose bagenda bavuga erega abantu bagiye hamwe imisi yose hari bibazo bakagira batereka turabe imvune imvano yavyo tubahana umwe wese dushigikira umwe wese inzira nziza niyo nta yindi nzira buriya inzira nuko abantu baganira mugabo gusana bakaraba bati tuganira dushingiye gute turi kuko iyo utemeje kandi ibintu uko biri ukuganira bica bigora ugiye kugira uti dusambure aho kugenda ugira uti twubake gusumbya uko byari biri uyu munsi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Burundi kandi imfashanyo za mbere zirungitswe na leta y'u Burundi zahawe abanyagihugu bashonje kubera uruzuba muri komine Busoni izo mfashanyo zatanzwe ku miryango 300 n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi buramatari w'intara ya Kirundo asaba abatashikiriwe kwihangana mu mwizero ko nabo bagiye kwibukwa vuba inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Imitumba 5 muri 14 yasenzikajwe n'uruzuba muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo niyo yahawe imfashanyo. Izo mfashanyo zarungitswe na leta y'u Burundi zatanzwe na Reverend Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguza amateka.
leta y'u Burundi yabarundikiye itoni 30 z'umuceri. Izo toni 30 zikadakuruswa imijyango 3000 iva muri Amazon. Umujyango wose ukadakuruswa ibiro 10 z'umuceri. Niko tukihanira abankana. Nibwo bumwe. Naho twari duke no gusabikanya.
Abashoboye kuja ku rutonde kw'abaronka kuri izo mfashanyo za mbere barashima ibyo basabikanirijwe uko bingana kose.
Imana ishime, twarapfufukuye, izuba ryaratwishe, yemwe kuva mu kwezi kw'icumi gushyika mu rugo kwa mbere, nta mvura irasubira kugwa, iminsi izohera yemwe tuzoba turifashishijwe, Imana ihezagire n'ubundi izobandanya idufasha.
Nabo ngo ndatugikweje, oya ndashimbeje ndi mutwana ndabona nk'imisine kuko ndafite utwana twugikuru twanjye turi iwanjye tune nanjye ndi mukaho shino bagaye mwakoze n'ukuri ntawe ugashya umubyeyi amuhaye ndashima.
Ku rundi ruhande abatashikiriwe harimo mbere na mu mitumba yaronse ubwa mbere bifuza ko atamujyango n'umwe wosigara udafashijwe bafatiye aho izuba ryabagejeje.
Ariko turonka twese batoyemo abantu b'abakecuru ta kintu bafise birengeje ayo ku muntu w'umugubikara abaye umugubikara. Twese turi nk'abantu ataturi twararimye amasezera aracyari ngaho, twasaba imbaraga n'imfashanyo babona y'abantu bose bakaduha kuko nibya bindi bica dusanga ariko turateranwa ngo bamwe bariye abandi ntibariye ukadusanga umubanyi mubanye nabi kuko hari ikintu cyoboneka cyoshoboka cyo yodufasha bora bakareba ntibavuye ngo utishoboye n'uyishoboye bagadufasha twese.
Kuva ayo mezi uyu mukecuru avuze nta n'ukumvirwa n'umusogo kugeza n'izi saha n'ubuntu hari umuntu arako zisuka hasi ndusaba dufashanye nyine mudufashe kabisa ndabona turameze nabi.
Buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tebere Mutabazi ku izina ry'abarongoye arashima izo fashanye.
Dushimire cyane leta y'u Burundi, dushimire manyakubahwa cyane umukuru w'inama nkenguzamateka kuri agakimanyi ashikirije abenegihugu muri komine ya Busoni kaje kava muri leta y'u Burundi mu bushikiranganji bwo gushyigikira n'agateka kazi na muntu. Turabashimiye kuba biyumviriye gushyigikira no gufasha abenegihugu bahuye n'uruzuba ngaha muri komine ya Busoni.
Kuba atashoboye kuronkera rimwe n'abandi imfashanyo Mutabazi arabahumuriza.
Nihagire rero usubira kuvuga ngo rika rahunga ahunga inzara, inzara n'ikiza n'inkingwara mu mayihunga irahera kandi n'ahantu hatoyi leta mwitoreye abashinga amateka n'abashyanguza amateka mwitoreye bashobora kwemera ko abene gihugu arimo nk'abatoye ko mu gihe kibazo cy'inzara cyangwa imicwa n'inzara. Igikuru si uko batuzanira irindya, igikuru ni uko batubigisha ukungene turonka izo ndya kandi amari ko babikora.
Izo mfungurwa zatangiwe ku mugwa mukuru wa komine Busoni inyuma y'ibirori byo guhimbaza imyaka 28 iheze abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka yatanze izo fashanyo akaba ari we yashikirije ijambo ry'uwo munsi. Ni ijambo yarungikanywe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko yamenyesheje abara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House gikorera hano i Washington DC gikurikirana ubwisanzure muri demokrasi, uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru cyasohoye icyegeranyo cy'umwaka ku bwisanzure ku isi. Agashya nuko cyasanze demokrasi ya Amerika yarasubiye inyuma muri iyi manda ya mbere ya Perezida Donald Trump. Ese ibi bishobora kugira izihe nkurikizi kuri demokarasi mu bindi bihugu byo ku isi? Nibyo Claude Ganza Munyamagana uri mu Rwanda yakusanije nyuma yo gusoma icyo cyegeranyo, cyane cyane ku bijyanye no kwibasira abaturage mu buryo budasanzwe.
Icyegeranyo cy'ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House kivuga kuri za guverinoma zirenga imbibi zigakurikirana abahungiye mu bindi bihugu cyangwa diaspora yabyo. Freedom House yasanze ibihugu bigera kuri 24 byaribasiye abaturage babyo bahungiye mu bindi bihugu. Uburusiya, Ubushinwa, Turukiya, Iran na Arabia Saudite ni bimwe mu bihugu bikomeye byibasiye abanyapolitiki batavuga rumwe nabyo, bamwe bagatotezwa gusabirwa koherezwa iwabo kubashimuta cyangwa bakanabica. Kuba Arabia Saudite yariciye umunyamakuru Jamal Khashoggi muri Turukiya ni rwo rugero rw'uko ibihugu bikoresha igitugu birenga imbibi bigakurikirana abo bifata nk'abanzi. Mu bindi bihugu, muri Slovakia naho itangazamakuru ryaribasiwe, aho Jan Kuciak wakoraga inkuru zicukumbuye yarasiwe mu rugo nyuma yo kugaragaza ko hari abategetsi muri guverinoma bafitanye isano n'ibyaha by'ubugome bukomeye byagiye bikorwa. nubwo muri iyi raporo ya Freedom House biboneka ko ibihugu byatakaje amanota biruta ubwinshi byongereye amanota, ivuga ko nanone mu 2018 cyuho nacyo cyagabanutse ugereranyije n'umwaka wa 2017, kuko hari ibihugu byongereyeho amanota arenga 5 ugereranyije na 2017. Hari n'ibihugu iki cyegeranyo kigaragaza ko abanyepolitike bemereye abaturage cyangwa bahatirwa kwemera impinduka za demokarasi, ku buryo byerekana ko abaturage bakomeje kurwanira uburenganzira bwabo kubaza abayobozi ibyo bakora, yewe no mu bihugu bitari byitezwemo. Freedom House ivuga ko impinduka nk'izi zabonetse mu bihugu bya Angola na Ethiopia ku mugabane wa Afrika, Armenia mu Burayi na Malaysia muri Asia. Imyigaragambyo y'urudaca yabaye muri Ethiopia yahatisha kariri ku butegetsi gushyiraho ministri w'intebe watangije impinduka, arekura imfungwa za politike kandi afungura urubuga rwa politike mu kugaragaza ibitekerezo. Mu bihugu 50 aho bwisanzure bugerwa ku mashyi kurusha ahandi mu isi, ikigo Freedom House cyagaragajemo 13 birusha ibindi guhonyanga ubwisanzure, kandi 7 muri byo nibyo ku mugabane wa Afrika. Siriza ku isonga mu bihugu bitarangwa nk'ubwisanzure, igakurikirwa na Sudani y'Epfo na Eritrea. Uburenganzira bwa muntu, ubukungu n'imibereho y'abaturage byarushijeho kwangirika mu gihugu cya Venezuela nyuma yaho Perezida Nicolas Maduro akomeje kugundira ubutegetsi. Freedom House nagaragaza ibindi bihugu hirya no hino ku isi bikomeje guhutaza ubwisanzure kubera abategetsi badashaka kurekura ubutegetsi bwakurura imvururu, kuniga ubwisanzure mu bya politike n'ubwitangazamakuru nko muri Cambodia, no gushyiraho ibihano bikarishye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi nko muri Tanzania. Iraq nayo igaragazwa nk'igihugu cyabaye imihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro, nubwo hatabuze kuvuga uburiganya n'ibarura ry'amajwi ku nshuro ya kabiri ritavuzweho rumwe. Igihugu cya Sri Lanka nacyo cyagaragaje ubwigenge bw'imikorere y'urukiko rw'ikirenga, ubwo rwateshaga agaciro icyemezo Perezida Maithripala Sirisena yari yifatiye ubwe cyo kwirukana Minisitiri w'Intebe, urukiko rw'ikirenga rukacyanga ruvuga ko kitubahirije ibiteganywa n'itegeko nshinga. Hari ibindi bihugu bitanga icyizere kizanzamuka rya demokarasi. Ibi ni nka Malaysia, aho urunana rw'abatavuga n'umwe n'ubutegetsi batsinze mu matora ishyaka rya Minisitiri w'Intebe Najib Razak ryari rimaze imyaka 40 ryihariye ubutegetsi. Kuba Uzbekistan ayikomeje kurekura imfungwa za politike no koroshya ibihano byafatirwaga imiryango itari ya leta, Freedom House bigaragaza nk'intambwe nziza no gukiri kure cyane yo gusubiza demokarasi yayo ku kigero cyiza yahozeho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na mugenzi we Ilham Aliyev uyobora igihugu cya Azerbaijan bakoresheje ububasha n'uburyo bafite bongera gutorerwa kuyobora ibihugu byabo. Abari ku kigo Freedom House gisanga barabigejejweho no kuniga itangazamakuru ryigenga na societe civile, gukoresha nabo umutungo w'igihugu no guhiga bukwara abakomeye mu banyapolitiki barwanya ubutegetsi bwabo, hakiyongeraho ubujura bweruye bw'amajwi. Iki kigo cy'ubushakashatsi kivuga ko ikandamizwa muri Misiri ryakajije umurego, maze inzego z'umutekano zifunga nta mpamvu bagombaga guhatana mu matora. Abdel Fattah al-Sisi avuga ko ari we yatsinze ku kigero cya 97%. Tunisia nayo inengwa kunanirwa gushyiraho urukiko rurengera itegeko nshinga, kuko bishyira mu kaga ubwisanzure bw'urwego rw'ubutabera, nyamara aricyo gihugu rukumbi gitanga ubwisanzure kurusha ibindi byose by'Abarabu. Angola nayo ni igihugu kigaragaramo impinduka nyuma y'uko Perezida mushya Joao Lourenço agereye ku butegetsi. Yafashe ingamba zo guhashya ruswa n'umuco wo kudahana, anagabanya ububasha bw'umuryango wari umukuru w'igihugu mu byemezo bifatwa mu nzego za leta, ndetse ububasha bwongerera ubutabera. Ahandi ku mugabane wa Afurika, demokarasi ya Senegal yafatwaga nk'imwe mu zitajegajega mu burengerazuba bwa Afurika, irasa nk'igiye kuvangirwa namwe mu mavugurura ashobora gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibazabone uko bitabira amatora ateganyijwe mu minsi iri imbere.
Shuti muteze amatwi, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Ariko mbere y'uko dutandukana, tubibutse ko kuri uyu wa kabiri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze, ni ku nshuro ya kabiri atowe. Iri jambo ararivugira mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi iteranye. Stacey Abrams wigeze kwiyamamariza kuyobora Leta ya Georgia niwe uri busubize ijambo rya Perezida Trump mu izina ry'Abademokrati. Murabikurikira uko byakabaye tubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu, guhera isaa 10 za mu gitondo ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Tonge tubabwira ko Papa Francisco yahimbaje uno munsi kwa kabiri misa ku mugwa mukuru wa Emirat Arab ni Abu Dhabi, ni mu gihe arangije urugendo rw'igihe gitoyi zokwibukwa muri ico gihugu.
Abatalibani muri Afghanistan bavuze ko bisha abasirikare ba leta 40 mu bitero bitandukanye bagabye mu majyaruguru y'igihugu. Shuti mwari muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubone akanya ko gushimira engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho wegeranyije aya makuru na Etienne Karekezi wari uyahagarariye kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fideli Nyongabo. Mugire ibihe byiza, mubandanya mukurikirana ibiganiro kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.